Umugambi wo kwimura impunzi zose zahungiye mu nkambi ya Mutenderi watanguye mu ntango z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka turimwo. Ubitigiri dukuraseri abimuriwe mu nkambi ya Nduta barenga gato 19,000 abandi barenga 3,000 baratahukanywe mu gihugu c'amavuko ku bushake. Umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Sudi Makibasi mu nama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu ntango z'uwo mugambi yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungira umutekano muke barizwa muri ayo makambi.
Wakimbizi waliopo Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi ziringaha i Mutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyampanga hasabye nyakubahwa buramatari igikorwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi kishigwe mu ingugu kuri bajya nabo bataza kwifuza kujya Induta bafashe gusubira muhira iwabo.
Leta ya Tanzania ivuga ko uwo mugambi uzocubandaniriza mu nkambi ya Nyarugusu mu ntango z'umwaka uza w'2022 aho abarundi barenga gato 50,000 barizwa muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta. Leta ya Tanzania ikeneye kubona yuko hasigara inkambi zibiri gusa arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izo sigaramwo abanyekongo. Ivuga ko iyo ngingo izo ifasha cyane mu gikorwa cyo gucunga ngira umutekano ku munzi no mu baturanyi bazo. Nta nama yabaye cyibure jambo ryose ryashikirijwe n'abaserukizi ba leta ya Tanzania cyibure abahaseri muri ico gikorwa cyo kugara burundu ikambi ya Mutenderi. Gusa abakozi ba seri barimo gutunganya ibikenewe kugira bazoce basubiza leta ya Tanzania iyo kambi n'amatungo yose arimwo muri uku kwezi kwa 12. Gusa izo mpunzi zimuriye mu nkambi ya Nduta zugarijwe n'ibibazo ntangere muri iki gihe ronswe ifashanyo zikwiye.
Ndi umwe mu bantu bavuye Mutenderi. Ni ukuvuga kwera ubwa mbere na mbere twebwe twarashimye ukuntu batwakiriye kweri. Basanze batwubakiye utuzu baragerageje uko bashoboye. Baratwubakira amatuwarete, inzu n'amadushe. Ariko rero naho biri uko, kibazo twagize ni cy'uko abasomo baguma badutaburira ko amahema. Amara bamaze kudutaburira ko amahema, twarasabye yuko twofyatura udutafari natwe twubake nk'abandi, baratwankiye.
Twaga twaje tuvuye mu Mutenderi igihe baheruka kuduhera ibyombo nikera cyane kandi barahatse gushika n'ubu ubukeka bwaraheze ahubwo twishimira yone ko yaduhaye amagunira ubu niyo twakoze nk'ibirago. Ubu leta nabwo busigaye bumeze nk'akayungiro n'ukuri aho tugera turyamye abana turitse ugasanga umenga ni nk'indagara bashize mu kiro.
Ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu ntango z'umwaka w'2016 nyuma y'umutekano muke wibonekeje mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015 bivanye n'amatora yari karaba muri ico gihe. Kuva ico gihe gushika ubu izo mpunzi zari zihamaze imyaka irenga 5. Noneho hatagize kizohinduka ikambi ya Mutenderi irugaye burundu. Kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania, James Jovini, kubwijwi cy'Amerika.